Ugutsina amatora yimirije nizo ndoto za buri mukandida wese muri ndwi bariko barakwiragira igihugu cyose barondera amajwi ku buhita wese. Kuri uyu wa mbere Evariste Ndayishimiye aserukira umugambwe uri ku butegetsi yari mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo mu makomine ya Vumbi na Busoni. Ahaja hose agenda aherekejwe n'umuhetsi wiwe ariwe mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari nawe abanza kumutera amashugwe.
Twamuzanye rero kumubereka kugira ngo muze umutore. Kubazanira rero uyu mugabo w'abagabo emwe ni Nkurunziza ibyari Ndayishimiye mana yacu.
Muri zo ntara z'uburaruko zitunzwe hanini n'uburimye n'ubworozi, Ndayishimiye arabafitiye agakemanyi azobatekururira niyatogwa.
Umubaji kubaza, umurimyi kurima, umwubatsi kubaka, umwigisha kwigisha, umuganga kuvura. Umwe wese ategereza kuronka icyo akora. Ntiruzosubira kwemera bamwe bavuga ngo nabasomeye baze bace batondi wanje ndabereka icyo dukora. Nta murundi dukeneye yuko bahatagira icyo akora. Erega inzara yo kwica ugacutwiba nicyo gituma atazokwemerera. Umurundi n'umwe aburi cyakora uwitwa igisomera zacazi waje ndamwereka icyakora
tugira twubake ibitaro by'ibitungwa n'ibitaro by'ibiterwa. Ikomine yose izobifise ikigo kirimwo umuvuzi w'ibiterwa n'umuvuzi w'ibitungwa n'imiti rero kugira ngo tuvure kare.
Ayo matora azobitereka 20 z'uku kwezi. Umugambi SNL ukomeye mu itavuga rumwe na leta wamaze kuyabonamwo amahinyu. Mu itangazo washize habona agatogwasa awuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu avuga ku busuma bwatanguye kumota, afatira kwiburabuzwa ry'abanywanyi biwe ugufunga abazoserukira uwo mugambwe mu bibanza bitandukanye harimwo n'iby'abakenguza amateka kubatera ubwoba ngo bikure ku ntonde n'ibindi. Gwasa anavuga ko umugwiseni ucungera ayo matora ubifisemwo uruhara. Uwo kuri uyu wa mbere yiyamamarije mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'intara ya Bujumbura Rural aho abanywanyi bahuriye mu Kanyosha ahazwi nko ku kibuga kwa Sebatutsi. Ubu Gwasa ahaca hose asigaye abwiye abanywanyi biwe kwitegura kuzocungera ayo matora kugira ngo babuze icyo yita ubusuma buriko burategurwa. Mubabwira harimwo abazoba ari nk'ijisho rya SNL mu tuzu tw'amatora abamandatere politike mu Gifaransa.
Muze mu bacunge baratwivye 2010 baradusubira ubu hawapimi bahinduye imvugo mu gutera ubwoba ngo SNL gatsinda ngo inkoho zirasohoka imbone nuko umuvuga igipolisi acaba ngo mvuge ngo imvugo ngo ifobetse ngo dushaka kugwana nta ntambara dushaka muri kino gihugu rero abibesha rangu rworasa tuzobatoza intoki.
Muri SNL dushaka kuba ku Burundi bwa bose. Uburundi bwa bose si Burundi bwitiranwa n'umugambwe, si Burundi bwitiranwa n'amoko, si Burundi bwitiranwa n'imiryango. Ni Burundi aho umwe wese agira iteka, atari Burundi ushobora kuzira ibyiyumviro, atari Burundi uzizwa ibyo warondeye n'amaboko yawe, atari Burundi aho akazi gahabwa bamwe kakimwa abandi, amasoko gahabwa bamwe akimwa abandi. Ubwo Burundi dushaka ni Burundi butavyara impunzi, ahubwo ni Burundi bw'uwo mwizera bahunze bagataha bose.
Umugwiseni utegura amatora wowe urahumuriza ko atabusuma buzoba. Uhamagarira abakandida bose gushikana muri seni urutonde rw'abazobabera ijisho no gutwi kugira ngo bazobabwire inkuru y'imvaho abo bita mu Gifaransa abamandatere politike. Kondwiheze uwo mugwi warabonanye mbere n'abajejwe umutekano kugira ngo nabo ubavunire akagohe ingene bazocungera ayo matora. Pierre Claver Kazihise atwara uwo mugwiseni.
Jejwe inzego z'umutekano no kwivuna basi kubera yuko abenegihugu bakeneye umutekano ukwiye muri kino gihe cy'amatora, cyane cyane ibibanza bazotoreramwo kugira ngo umunsi w'amatora bashobore kubicungera neza babizi, kandi n'abenegihugu bitume batora neza badakebaguzwa bumva baremye. Uruhare rukomeye cyane kuko abenegihugu ntiboshobora gutora neza atamutekano bafise batumva baremye. Abenegihugu nabo bashobore gutora neza atankomanze.
Gaston Sindimwo azoserukira umugambwe IPRONA uyu munsi yari mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Kayanza. n'intara irimo impunzi z'abatutsi zo hagati mu gihugu de déplacés internes bahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993 abo uwo mugambwe iprona wamye uvuga ko ubakingira bikwiye n'uyu munsi sindimwo ntiyaretse kubigarukako n'iyindi migambwe nka sawanyafrodebu washize imbere rewo nsengenda ku mana n'urunani kira Burundi washize imbere Domitiano Ndayizeye yabuze n'umukuru w'igihugu yiyamamaje co kimwe n'abigenga kuva mu matora yo mu mwaka w'2025 inyuma y'isinywa ry'amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu gihugu ayo uyu mwaka niyo yitabwe n'abakandida benshi harimo n'abigenga kuri bamwe byerekana demokarasi yamara hari n'abandi babona ko harimo imperekeza gusa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.